Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunzi muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatano muri komena Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya no mwanya.
Twazindutse kwerekana yuko tutifatikanije na kagwi kaho gategura amaraporo jerekeye u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aheruka gusohora raporo y'ibinyoma ku Burundi.
Ubu ni Ramadan nkurikiye umuhanuzi mukuru w'ugisaga umukuru w'igisagara cya Bujumbura mu Burundi asigura icatumye hatungwanya imyerekano yabaye kuri uwa gatandatu igamije kwiyamiriza icegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa ONU aheruka gusohora avuga ko icuka hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo atari vyiza atecizeza kuvyerekeye inyanyugwa y'ibwirizwa nshingiro. Iyo nkuco kimwe niyereka abarundi baba mu gihugu ca Kenya bahimbaje umunsi w'ubumwe. Turazigaruka ko handi hato abakunzi b'umupira w'amaguru muri aba hafi turababwira ivy'umukino wahuje Rayon Sport yo mu Rwanda hamwe na Lydia Ludike mu gihugu c'u Burundi. Ngiri ndabahe ikazi bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi ntibemera ibiri mu cegeranyo c'umunyamabanga mukuru wawe ni ku Burundi kivuga ku mugambi w'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro uri kutera icuka kibi hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Ivyo vyashikijwe kuno wa gatandatu mu myerekano bazindukiyemwo umenyesha makuru wa Trevahise Nziko Banyanka aratubandaniriza ino nkuru.
Turiko turiyamiriza ireme ntanya iri mu cengeranyo cakozwe cengeranijwe n'uwitwa Michel Kafando umwasi w'igihugu cy'u Burundi mu mahinduro.
Indirimbo n'ivyivugo vyo kwiyamiriza icegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa ONU intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi hamwe n'ubuserukira igisata ca HCR kijejwe impunzi mu karere Burundi buherereyemwo nivyo vyaranga abitavye iyo myerekano. Ugo rugendo rwitabwe n'abanyagisagara batari bake rwahereye ku kibanza citiriwe ONU Rompre des Nations Unies muri zone Ngagara rwabandanije ruca mu gisagara hagati gushika imbere y'ibiro vy'ubuserukizi bw'ingoma y'Ububirigi. Abitavye imyerekano baharirimbiye uririmbo ruhagize ukwikukira ku Burundi bavuye aho bagarutse mu kibanza citiriwe intaya y'ukwikukira ku Burundi. Ramadan nkurikiye umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igisagara cha Bujumbura yashikirije icatumye iyo myerekano itunganywa kuri uno wa gatandatu.
Uwo munsi uri hejuru abanyagisagara cha Bujumbura twazindutse twerekana yuko tutifatikanije na kagwi kaho gategura amaraporo vyerekeye u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU aheruka gusohora raporo y'ibinyoma ku Burundi. Iyo raporo rero agashaka yuko inama ijejwe umutekano ku isi yuko zoyemeze itariki 26 Rusama. Tugira dusabe rero abanyagihugu bose n'abajaji intwaro bose bari ngaha aye tubahe induru nyinshi cyane yo kwiyamiza iyo raporo.
Icambere catumye bamwe mu banyabujumbura biyamiriza ico cegeranyo ca Antonius Guterres nibire mu gice ca gatatu k'ico cegeranyo nibijanye n'icuka ca politike uwo munyamabanga mukuru wa ONU avuga ko atari ciza mu gihugu hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo kubijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Co kimwe nabo banyagisagara ca Bujumbura umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu arabibeshuza.
Ibi rero sivyo kuko nagira ndabwire yuko mu irego ry'ibwirizwa nshingiro abanyamigambwe bose reko barahimbiriza ababo kugira bita bugurubanza w'ugutoyo ntegura nimwe mwita opposition radicale mu Faransa no bahakaro rero kuva ku munsi wejo mugabo sanganya Frodeo wati akamba bani wanyi n'abandi barabikoze banyamigambwe. Ni kuvuga rero umugambi barawumva kandi murazi yuko kugenda gutora intebe y'ibwirizwa nshingiro umuntu atori kiri ku mutima uko avyifuza. Ivyo rero nagomba kubwira abavyanditse yuko bihenze cyane kuko babanye politiki bavuga rumwe batavuga rumwe bose bashigikiye uwo mugambi.
Terensio Ntahiraja avuga ko ico cegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa ONU co kugenekereza ya 25 ukwezi kwa mbere guheze kibesha mu kuvuga ku impinyanyero z'ibwirizwa nshingiro zifuta amasezerano y'Arusha. Ubundi yiyamirijwe muri iyo myerekano n'uhagarariye ishami rya ONU rijejwe impunzi mu karere no ku Burundi. Umufasoni Catherine Desner aherutse gushikiriza Geneve mu Buswisse kuni yiteze muri no mwaka wa 2018 impunzi z'abarundi 50,000.
Uyu muntu asohoka cyashyire muri aka karere by'ukuri birababaje. Uvuze ibintu nk'ibyo. Umuntu yaba kwageza kuri kuri ategura umugambi wo kwabanya umutekano mu gihugu. Turi mu mahoro n'umutekano. Dufise amahoro mu gihugu cyose, imitumba hafi 300. None umuntu yaba kwaza ahunga abantu, ndeyo katavuga abahunguka. Mbega abarundi biyarikije barenga 200,000 bifuza gutaha. N'abanyagisagara babivuze. Adasabira amafaranga batahura. Iyo dusaje ko twakira abantu kabiri mu ndwi amakonvo. Muraze kwishikira itubwe bwo bujeje. Bavuga ngo nta buryo bafise. Mugabe asaba uburyo bw'abahunga, ntibasaba uburyo bw'abahunguka. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane. Ni ukuri turasavye bave muzimu, baje ibuntu, bahinduke kandi bahindure ingendo.
Mu bitabye iyo myirekano harimo bamwe batari bazi icari ku rutonde guno ho gatandatu Eric Harerimana.
Nico gituma rero naje gushigikira guhindura ibirizwa shingiro. Nico gituma naje kwifatanya n'abene wacu muri urugendo.
Ugo rugendo rwari rwitabwe kandi n'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu nk'amakinga, amapikipiki hamwe na bajaji. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka, urakenuye. Turaza kugaruka mu karere tubabwira iby'umupira w'amaguru, aho Lydia Ludic hamwe na Rayon Sport bejeje gukina mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo makipe uko ari abiri yose mukino waheze banganije kimwe ku kindi. Turaza kubigaruka ko ariko tubanze tunyarukire gato muri Kenya. Hahimbaje umunsi w'ubumwe bw'abarundi kuri wa gatandatu. Ambassadeur Emmy Barampama serukira Burundi muri Kenya yahamagariye abarundi bose bari ngaho muri ico gihugu kwiyunga bakongera bakerekana ishusho nziza y'igihugu no kwiyandikisha ku bw'amatora ya kamarampaka yimirije. Umenyesha makuru wacu Nairobi Eloge Wirikaneza yadukurikiraniye ibyino nkuru.
Aha nahitwa Shalom House kwibarabara yitwa Ngongo Road iri mu yazwi cyane rwose ku mugwa mukuru Nairobi wa Kenya. Abarundi baharurwa mu majana bariko baririmba ururirimbo ruhagize ubumwe bw'abarundi. Abato, abagabo n'abagore, mbere n'abahumure bari bahari. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko bamwe mu bari ngaho biyumva. Byegera bamwe muri bo ni Chantal Nahimana na Dominique Gihena.
Ku by'ukuri n'akanyamuneza cyane ku mutima wanje kubera yuko cyane cyane nk'iyo duhuye turi abarundi benshi tukaba turi hamwe, numva ari akanyamuneza, numva umutima wanje uruhutse hamfete. Iyo ubonye abarundi b'iwanyu wumva umenga surtout iyo dukoraniye ahantu nk'aha anye wumva umenga uri Burundi hamfete, kuko ubona intambo intambo z'abahungu ari ingoma, ukabona intambo z'abigeme, ukabona abakenyezi bambaye impuzu z'ikirundi imvutano, kanyene ukabona n'abatama bavuga ikirundi, ukumva umutima uraruhutse.
N'akanyamuneza ntangire kandi nibibe birabereye, kuko ni ibintu twagwaniye kuva kera, kuva turi ngaha muri Kenya imyaka itari mike. Twamye dushima kuba nk'abarundi, nico gituma rero umuco wo kubana nk'abarundi mu bumwe tutibagirana karanga kiwacu biguma bituranga ngaha Nairobi, ni ibintu twamye dushira imbere ngaha muri Kenya.
Ambasadori Karemi Barampama serukira Burundi muri Kenya nawe yibukije ko igikorwa c'abarundi bahaza indaro ari kirumara mu kwerekana ishusho nziza y'igihugu cyabo.
Diaspora yamagariwe gufasha kugira ngo ishusho ry'u Burundi libe ryiza, maze abifuza kugendera Burundi, abifuza kujyana imitaye yabo mu Burundi bajeyo bivuye ku ruhara wa diaspora, bivanye uko natwe ubwacu tuvuga Burundi nk'igihugu cyatwibarutse. Bisobanura yuko wewe nanje turi mu mahanga turafise uruhara kugira bikunde mu gihugu wacu, dutere intambwe tuje imbere. Icyo ni igikorwa cya diaspora. Diaspora iri mu batayeza gufasha kugira ngo bakingire ishusho ryiza ry'igihugu aho dutuye.
Gihena harafite cyahanura abarundi bari mu gihugu hagati n'abari mu mahanga.
Abarundi bari mu gihugu bobo icyo babwiza kukumenya nuko uburundi ari bw'abarundi bose, abari hanze nabo nibahendwe no kuba hanze ngo kumbe ngo hari akarusho kuba gasumba kuba mu gihugu, burya iwabo wa muntu hamara hantu hakenewe cyane. Nazo mpamvu rero abari ngaha aye haba kumvuzi na ziriya twabye dushaka kuba abarundi twese dufundise umukanda kugira ngo tuvuge tuti turi abarundi muri wa muco wa myoranga abarundi ba kera inyuma cyangwa atatandukanizo zihari kumva izina ziriya, kuko abarundi ni bamwe katuzi kwazo ko ari bamwe kandi bakabana mu gihugu cyacu cy'amahoro.
Ambasaderi Barampama yanibukije abatari yandikisha ku bw'amatora ya kamarampaka yimirije mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nayo mu 2020 yo gutora inzego zitandukanye harimo umukuru w'igihugu kubikora vuba bataracerwa.
Twifuza yuko zina murundi wese yozirikana ko ari igikorwa kidasanzwe narija ataundi mwanya zoboneka inyuma y'igenekerezo rya 17 kugira ngo munazo biyandikisha kugira yitabiryo kamara mpaka cyangwa amatora yo mu mwaka 2022 abazo babiyandikisha ubu ni nabo bazoca bitabiryo tora rizoba mu mwaka 2022 nuko rero twifuza yuko abitavye rino sarukuru abatashobora gushika hano kumva itabiriya bimenyeshwa maze imbere yuko igenekerezo ya 17 rirenga bazoyaronsa akaryo keza nabwo kwiyandikisha tuyandikishiriza mu buserukizi bw'igihugu ambasade.
Ingoma zo Burundi nizari zatanzwe mu birori muri Kenya kuva mu mwaka w'2015 n'imbere yaho gato iminsi mikuru y'igihugu abarundi bahaba ntibahora bayitabira ku rugero rushimishije kuri wa gatandatu ariko bari baje ari benshi baruzura mbere babura aho bicara kuko aho bamenyereye gukoranira hari harengewe bamwe mu barundi bahamaze imyaka irenga 20 bakibaza ko ari ikimenyetso cyiza cy'ubwiyunge no kwiyumvanamo kw'abarundi ba muri ico gihugu. Amasezerano y'umwe bw'abarundi yasinywe mu mwaka w'1991 ku itariki ya 5 ukwezi kwa kabiri yaje kurikira intambara yo muri Ntegana Marangara mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruka bw'igihugu mu mwaka w'1991.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ataka mundo ngikirije ngo ndumirange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
namwe bwa muri he
ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye.
Mukanya naho namakuru y'inkino tuzakubabwira bya Lydia Ludique hamwe na Rayon Sport batzereye urukino barimwe batsindanye kimwe kukindi. Mu gihugu cy'u Rwanda kuno wa gatandatu habereye umukino w'umupira wahujije ekipe y'u Rwanda Rayon Sport hamwe na ekipe yo mu Burundi Lydia Ludique ni mu rwego rw'imikino yo guhiganirwa igikombe cy'Afrika mu maekipe yabaye aya mbere mu bihugu byayo. Iyo mikino yaheze rero ayo maekipe uko ari abiri atsindanye kimwe ku kindi. Umenyesha makuru wacu akurikirana ivya sport Jean-Claude Munyandinda yakurikiranye ivyo no mukino.
Mu mikino yo guhatanira ibikombe bya Afrika by'ama club mu mpira w'amaguru, amakipe ahagarariye u Rwanda yatangiye guseruka mu cyiciro cy'ibanze. Kuri wa gatandatu ku Stade National Amahoro i Remera, ikipe ya Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya Lydia Ludique Burundi Sport for Africa mu mukino ubanza mu irushanwa ry'amakipe yabaye mbere iwayo Ligue des Champions. Muri uyu mukino amakipe yaguye miswi aranganya igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Lydia Ludique Burundi Sport for Africa niyo yafunguye amazamu ku minota 33 w'umukino ku gitego cyatsinzwe na Jamal Mazunza ku burangare bw'abakinnyi b'inyuma ba Rayon Sport. Ku minota 81 rutahizamu wa Rayon Sport Hussein Shabarara yishyuye iki gitego umukino urangira banganyije. Ku ruhande rwa Lydia Ludique Burundi Sport for Africa, umutoza Emmanuel Bankuwiha aratubwira ibanga yakoresheje kugira ngo anganye na Rayon Sport ku kibuga cyayo.
Kubona yuko naje gukinira hanze nashanganye numva objectif y'iwanje nanjye gukina na Rayon Sport nari nzi yuko ro minimum nega ndabatsinda cyane ntegariza urabona ko vyashitse ndashimira Imana. Ibanga no kugira nakoresheje je naje ngaha ko kuzibira kugira sina kese ya magori menshi icyo gituma nariko ndabwira abakinyi twebwe aha simuhira aba bariko bakina bafise na bakinyi 11 mu kibuga mugabo ariho abafana babafasha ngaha abo bafana arico baba bafasha ku ekipe iri kirakina icyo gituma nagerageje kubabwira tuzibire cyane nitwataki.
Umutoza wa Rayon Sport Olivier Karekezi wemeza ko ntabwo bafite yizeye kuzatsinda umukino wo kwishyura uzabera i Burundi. Kuri iki cyumweru ikipe ya APR FC iraza guhura na Anse Reunion yo muri Seychelles guhera saa 9:30 kuri Stade National Amahoro i Remera. ni umukino ubanza mu cyiciro cy'ikubitiro mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confédération. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuzobandanya tubabwira iby'iyo mikino ingene biko biragenda ejo. Makuru yacu yandi mukanya rero ni intamenwa.
Mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nega joke. Mbona ko urukino rwa vagono nekare.
Kuberega mademoiselle.
Nibona?
Jewe ndazi ko bigenda neza. Kare twashobora no gutsinda.
Ego ni byiza kwiya muhaye kije mwangize ntibishoboka.
Birakeneye
ko
yamuhaye.
Aho byakoye ko equipe isohoka gukina idafise abakinyi ba reserve. None giye ho girugira isanganya byo cabigenda gute?
Bizeye ko bitazakuba. Ega mademoiselle. Hagushya mu kibuga umuntu atacho ashoboye atwononera. Aho famukina equipe idakwiye.
Reserve ni bobo.
Basha, ibyo joke yaravuze byaradushike tuwe turakina. Umukinyi adutsindisha kandi twariko dukina neza.
Wowe cyose cyakasha. Ibyo mpira bino ntabimenyere. Uje mu buhungi.
Ndabize kikina.
Ndabize kikina. Nibindi bindi.
Mugabo, umupira w'amaguru dunia nzima amategeko namwe.
Ibyo gwaravuze nibyo. Amategeko namwe igitigiri cy'abakinyi ni kimwe. Nico gituma nababwira ko ari kurondera abandi bakinyi bakaba benshi kuje twamana ba reserve bakwiye.
Oya ntacyo reka twinjire mu kibuga. Urajya kuraba yuko ataba reserve tujya gukemera.
Bikwerere.
Kandi kandi ubwa mbere dushikira kandi tukata ko tukatsinda.
Joke, bonne chance.
OK, merci.
Sinu. Mbegwa. Twizere kwivyambariye bijya kugenda uko nyene.
Reka turabe.
Kandi hondoje ndabahindurira nipangire JJ nyene nabake.
Ego. Nibyiza ntiwoce bahindura bitabanje kubananira kuko batsinzwe boca babifatirako ngo ni juya ko
kandi si shaka bimva ko
ashe
arejo ke je murasa imipira muterera imbere juya je individual nayo shaka
urya mukinyi bacunganye na joka naona anapitisha nguvu
anapitisha nguvu gutegajwa
urabona iyi mupira je ju wa musimbuburebure akachawu mutwara
kandi shana je ndabibona iyo birutse mbona musiga ngose
rara dada yake mubwire ntaje aratiki banza cyanyuma arasoka sana hata bamuhya ikorosi imwe hagasigara urubanza rwa babiri gusa urezamu na mwenye kabumba
yo fiacre tasho yo madutsinde brem karabaye bakimita
ahubwo dada niba barabakinyi bafise uzowezi ubusasa niho bagira bakine neza kirya gitsindo batagomba watu
wapi sinzi ko bigwa kigombo kuko na je n'ubwa mbere ndabaherekeza muri match nti indire kuraba ingene bihava bigenda kwera
ko mbono menga barahagaze
wabibonye
birevye nyurisema bihava bibavyo barushe kare basi gidio ya jara manuka gufasha fyatre
oya gera manuka cyane naho joker hava buri umuhu mubikira
nibyo
kandi rero tuzeye kwitsinda
oh
yo none baramuteze aratembye sinzi kivamo
ibana ni hatari kagumya ryamya namaki
yo nge baramutonetse rega hajya fye guhatira ko kandi agwaye kuguru
ivyo ni bibaya sana
ni yase barabishobora
oh arashobora kuba baravya hatari ntaba gisubira gukina umupira
naba hagaritse umupira no mujya baje bateruye aje gusubira gukina
ngira ngo
niwe kandi yanyemeza ngo ntaba reserve bakeneye none wala
profe nipime basi kidogo urabe ni navyo none ucumpamagara basi mvemwe
niwe wakenye mukundi miro zingahe
zire za joker je onda kina imbere kandi ndashobora gukinisha amaguru yose
Ingo ndagwijya mari ya jokere. Nawe ntunasubira gukina.
Yemwe mpimurabe.
Abantu simeza.
gahoro gahoro wa muntu ntumbomerere kwinzu karibu
namba ari gahoro gahoro nyene urakoze kunyaki
ego me karibu none kumengura shavuye namake cyuburande ubwo
ampisuru bawuse kumba zigituma shavuye kugira ntukize
tori sa urazi ko ntakunda kukubona usagutse basi cyara ngahureke kugumu hagaze hamumbwire ikikubabaje
kwicara ndicara kandi sindava bikorohe ndakubwiye ariko gabizozo warubahusurampe ndandajangaho ndane kamenyo ngo nzomenya kumbe wanciyemo
oya Dorine reka kuvuga gutyo vema urazi kivyo atavyo nari kugira
uti ntavyo wari kugira no nivyo wagize vyo nibihe
umve Dorine karume toi wicare neza hama tuvugane kome nk'abantu bakuze urazi ko kayawe yari igoye cyane kandi amanota yawe yari mabi
sa uhageze kumbwira ko nari mfise amanota mabi
karume toi
ko kijya gihe atavyo wambiye ko wampenze ngugiye kubijamwo amanota yanje ntayo waruzi
narinda yazi nivyo mugabo vyanse ntakundi nari kugira shadow kandi ntiwocu ntakishavuga utyo kose kuko sikosa ryanje
uti sikosa ryawe nijya wonyene kuko ni utashikije ivyo twavuganye
mukama wanje
mbeko je nashikije ivyo nakwemereye na ukampenda
dori nyumviriza shadow
ndakumviriza
ndagusubire mu sikosa ryanje
nijyande
twe Bosco ntako ntagize yarananiye kandi nawe urazi kwagoye sivyo ndinda kukubwira
igiho nyemera kumfasha ntiwaruzi kwagoye buje
narinda
Chengwa shaa gushika kuri bijya nyene. Shaa. Waranshoboye n'ukuri.
Eka ntabyo kugushobora birimo shaa. Kandi face ari impossible niri netenu. None washaka ngirene. Nkikimana mpindura manota.
Bizoza.
Sa.
N'ukuvuze. None kandi. Kwameze ngo uzomfasha ndemera turajyamana. Ubugarutse kumbaza kuri Imana. Igihe twajyamana ntiwaruzi kutariyo. Chanke vyahindutse mu nyuma. Eh?
Dorine, leka kundenze induru kandi empe do respect. Ntwibagire ko ndumwigisha wawe. Mbeho hikose uri ntako byose. Nije nakubwiye ngo ntiwi. Chanke ngo uje kubesha ugura ama telefone. Mbarira.
Umuntu asonera uwisoneye.
Uti si nisoneje.
Bizoza ndakubwire. Umuntu asonera uwisoneye.
Uti Jesse.
Igihe twajyamana. Wowe wari wibagiye kujyamanya n'umunyeshure wawe.
Ibyo birakuraba.
Iyo uba wisoneye, wari kujyamana nanje.
Nabyo
we ntibikuraba wari gukora ibyo twavuganye gusa
mbeho hiyuba wisoneye wari kuryamana n'umuntu utazi nguro nk'amanota aho kwiga ukamenya nk'abandi kandi byongeye sinagufashe ku nguvu waje ubishaka kandi utahira aho ushaka nkurakwindurure
eh abaza ngo uranyikure bikorohega bizoba
wasatse
wo bungaye kabisa
jewe
nanje nzokwereka ico nzogukora kandi ntuzofunyibagiye
we wongire iki
uti nzoku uti
nabugire abana ni hatari
ni hatari nyene igumiraho sha nzokwereka ukagenda utabonye umutaho guhagarika bakubwira ko wafashe ku nguvu
jewe
ntari Dorine wewe nyene jenge kukwitwara kandi bitarenze uno munsi wavyumva
Dorine leka
Dorine nga
ibintu nk'ivyo sha ya kubukina n'ubuzima Dorine tekana
ntekana mubi ahubwo ntukwije ngiye gutangura kurira muhira mvuge ko wamfashe ku nguvu njanti yakubivuga hama bampinyi bazobona ko ari ivyo mbisa kwanza ngende ndeke kuguta ku mwanya sha
kama kikongo oya oya leka basi Dorine ndagusabye kikongo wicare tuvugane neza kandi vuga buhoro buhoro ntihagire uwo kumva
ndakubwira gabizoza ibyo ari kuvyumvira imbere yuko nyobegwa kwanza simbona nico nkiriko ndavuga nuwafashe ku nguvu bisa kwanza nigiye
mama ndahumiwe yeye
ehe ingena simbagurika taye yewe nayo gabasha yo ni yo musportife kweri
ivete bijye niko ndabona ni
yo
uragenda Uragenda agwaragenda. Yo!
Baramunazine.
Cha. Hagi mwana yanka ni wakura.
Urasaje busare nawe. Ehe wingena abantu bakuraba.
Ba urakuraba umupira ngo baraba je. Aho shagwaragenda.
Yaba. Francis. Gwara! 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 Gwara!
Ariko
sha Francine bwabundi yo ntaha nari kuba mpombe.
Reka sha ni bamwongere kwarabere.
Nari
engere banzeze.
Yo!
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 Ariko
Mama, ndagusabye ntusubire kunsubiramo ayo majambo. Kuko cyambona umenga. Sinzi mama
ntiye. Oya nibisanzwe. Kuko ibyero nta ubizi. Ngaba nifuza ko nawe woshika mu bigero ukavyara abana bagutera iteka nk'uko muri kumurari inkwiye.
Mama akabizu. Nukuri mama uri umuvyeyi mwiza pe ndabikubwiye ndagukunda cyane
nakunyamaga
nawe mama bitsuvuga tani wandi
aya nuze nagusigarije itamarimwe nawe uhavupomera utubizo kwa wakira nabaje
mama uramba barira nzaye ico nshaka kandi bazi ko turi mu buruhu
oya kibondo nufata ico umuti mushaka ko nabasohokanye sinaje kubagerera umwe wese ni yitanzu wibutse gusaba ico dufungure rewe nateguye ko tuva ngaha dushika twiryamira
bashi nanjye ni munyizere komana ye ntuca kugaya pe mama huko be wazaye mufuko kazi
aho nuremesha yamaze kuma ingodo kuva kera naho twomara kabiri ngaha ngoga na tuyamaze
kumagara yacu rero bibondo muryohegwe kandi twibukana so wanyu yagiye tukana
kuri papa rero
urakoze mama kutwibutsa papa ndagusaba dirance nyanze subize ikirenge mu kiriyo mama
nanje ga mama ndakubwira umugambi mfise utundi usabire nze ndawushike ku mutyo ndabigusabye usabire
ego mwananje mbarira atuti yazaje aramfasha tuwusengere utushike ko
jewe nyifuza kwiga nteze kaminuza mu vy'amategeko nzoce mba umushingwa mana hariya muri ville twese tuzoca tuja kubayo
Ivete naguhinyuye
ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
nukuri wakabari nukuri kino gikino intamenwa duce dusozerera ibiganiro vyo mu kirundi n'ikinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya ncuti bakunze mwakenuye kutwumviriza Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na Engineer Nelson afatikanije na Joe Diane nahaze twari kumwe kuri mikro twembi tubifurije kugira weekend nziza no kubandanya muryoherwa n'ibindi biganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.